inama yabaye yari inama yamiba imyaka yose kwa haraheze imyaka itandatu twumvikanye yuko tuzo turahura tukayaga urumva ubu rero tuko dutegura inama yakuru y'ibihugu izoba mu kwa kabiri kumwakuza hanyuma tukaba twayaze rero ku bintu bishika nka bine icya mbere ni kuraba ingene twogwanya iki kiza cya covid gisindika gisi n'ukuntu twokorana twarishimiye cyane rwose ukuntu Afurika yabyifashemo mugabo twanaganiye cyane rwose n'ukuntu icyanco zoboneka cyane cyane muri Afurika cyane cyane n'ibihugu bifise uburyo bigafasha mu byerekeye urucanco kugira ngo abantu ntibabandanye basinzikara. Ikindi twaganiriye ni ukuntu twoshyira ingufu nyinshi mu bintu byerekeye ibisata by'itero n'ukuntu tworondera abanyafurika cyane cyane bato bato no kubigisha imyuga. Icyo ni ikintu gihambaye twayaze. Hanyuma ikindi twayaze ni ibyerekeye by'umutekano muri Afurika. Nk'uko mubizi burya Ulaya na Afurika hariho gusa ibirometero 14. Ni ukuvuga yuko ibintu biba muri Afurika birafise ingaruka ku bihugu bya Ulaya. Rero ibyo twabiganiyeho turabiganira cyane cyane n'ibyerekeye urujya n'uruza rw'abantu. Hanyuma turanumvikana n'ingene kukugiranya imitahe izokoreshwa mu migambi y'iterambere muri Afurika. Twayaze neza, hari ibyo twahaririye, mugabo muri rusange ibyagenze neza cyane rwose, kandi ubunyu urabye ingorane ziri kuri iyi si nta n'umwe yoshobora kubikemura ari wenyine. Twagiye tuvuga tuti ibibazo dufise byinshi ni bimwe, tugomba kuraba uko twokorana rero kugira ngo tubitorere inyishu.
Fred Ngoga gateretse umuntu yihweje ingoga n'ubwira uwateretse ibirekanye muri iyo nama bisa n'ibintu byafashe intumbero nshasha mwebwe insiguro mu bihaniye.
Nibaza yuko intumbero nshasha byafashe nuko ubunye dusigaye tuganira nk'abangana, tukaganira dusonerana, tukaganira kandi turaba ukuntu twese muri iyo migenderanire twokuramo inyungu. Kera wamenga hariho bamwe bagurisha abandi bagomba kwabumvirira gusa ngo ntibumvirize, mugabo ibyo byarahindutse. Ubu rero turaganira nk'abangana, tukaganira kandi dusonerana, kandi tukaganira tugomba kuraba yuko twokorana kugira ngo dukemure ibibazo byinshi biri kuri iyi si, cyane cyane ibibazo biraba Afurika na Buraya.
Abo bategetsi kandi harabaye amasezerano akomeye cyane rwose hagati y'ibanki Buraya eka n'ibihugu nka u Rwanda na Senegale bwo gushobora gufasha mu gikorwa cyo gutanguza amahinguriro azakora incanco mu Rwanda. Ayo masezerano yoyo muyavuga kwiki?
Oya, ni ibintu biteye igomwe cyane rwose. Ubonye yuko hari ibihugu byo muri Afurika byafashe ingingo y'uko badutangura gukora incanco, twebwe turabishima kuko tubona umenga n'ikintu kizodufasha cyane rwose. Naho n'umunsi dusinzigajwe n'ikiza cya covid hashobora kuzoza n'izindi ndwara, hanyuma ntidushoboye no kuronka uburyo bwo gushobora kugira incanco rwacu. Rero iki ni ikintu gihambaye cyane rwose kandi cyashimwe na bose. Twayo twizeye yuko ibikorwa bizotangura vuba, hanyuma tukaraba rero ukuntu natwe abanyafurika twoshobora kuronka uburyo bwo gukora imiti yo gukingira abenegihugu bacu.
Ku bwanyu, ingaruka iyo nama yabo washikiranaje izogira ku nama nkuru y'abakuru b'ibihugu itekanijwe mu 2022 ni nkiyi?
Ndabona ko izogenda neza cyane rwose kubera yuko iyo bigenze neza hagati y'abashikiranganji kenshi ibindi biragenda neza. Mugabo hariho ikibazo cerekeye urucanco rwa covid, aho ibihugu bimwe bimwe vyidoze bivuga yuko ibihugu bitunze bigumiza incanco ntazitanga mu bihugu vya Afurika. Ico ni ikibazo kizokwigwa n'abakuru b'ibihugu. Mugabo muri rusangi nibaza yuko nko kuvyerekeye umutekano twarumvikanye, yabona umutekano kuvyerekeye kwegeranya imitahe izokoreshwa byinshi byinshi byarakemuwe. Nibaza rero yuko muri rusangi byagenze neza cyane rwose kandi twarabyishimiye. Urerekana gutegura inama yo kubihugu izoba mu kwa kabiri mwakuze.
Ambasaderi Fred Ngoga gateritse, ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwa High Radio ijwi rya Amerika.
Nanjye ndabashimiye cyane rwose kubona mwashoboye kuntumira.